Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidele Niyongabo, ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Kugira ngo iyo radio ishobore gusamirana mu Burundi, ivugira ku murongo wa FM. Uwo murongo wa FM rero urafise ingene utangwa ngaha mu gihugu. Nuwo murongo rero uhagarikwa, so kuvuga ko ari ibindi bizunguruka bicakura.
Uwo ni Gabriel Bihumugani, ajejwe ivy'amategeko mu rwego rw'igihugu, rujejwe kugenzura umwuga wo gutangaza amakuru mu Burundi, avuga ku ihagarikwa ry'ibiganiro vy'amaradiyo BBC n'Ijwi rya Amerika mu Burundi mu kiringo c'amezi atandatu. Tubafitiye n'inkuru yerekeye imyiyamamazo y'ugutora canke guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro mu Burundi. Tutangurire kwitangazo ry'Ijwi rya Amerika. Ibiro by'Ijwi rya Amerika bijejwe imigenderanire bihejeje gusohora urwandiko rukwirikira Ijwi rya Amerika ririyamirije ingingo yo guhagarika ibikorwa vyayo byo gutangaza amakuru mu kiringo cy'amezi atandatu. Ihejeje gufatwa na Leta y'u Burundi ingingo izotangura gushigwa mu ngiro kuva ku igenekerezo ry'indwi ryo ku kwezi kwa gatanu. Umuyobozi w'Ijwi rya Amerika Amanda Bennett yagize ati: "Twatangajwe niyo ngingo yafashwe uyu munsi n'urwego rw'igihugu rujejwe kugenduza ibinyamakuru n'amaradiyo mu Burundi, ibuza iradiyo Ijwi rya Amerika gutangaza amakuru." Ati: "Abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika bazeye amaso ku iradiyo Ijwi rya Amerika ibaha amakuru nyakuri ataho yegamiye kandi adaca ku ruhande y'ibibera hirya no hino ku isi, ari nacyo gituma iyo ngingo ibangamiye Abarundi batagishoboye kumva amakuru y'imvaho muri ibi bihe bihambaye igihugu kirimwo. Aya makuru arateye agahinda cyane muri iki gihe. Hari haheze umunsi umwe amakungu yibutse umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru, umunsi usaba ibihugu gukura aho ugushinga inzitizi ku binyamakuru n'amaradiyo. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika bizobandanya kumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo yacu migufi short waves, hamwe no ku buhinga ngurukana bumenyi, hamwe no ku mirongo ya FM mu bihugu bibanyi by'u Burundi. Ivyo Ijwi rya Amerika ribitangaje nyuma yo Leta y'u Burundi hagaritse amaradiyo mpuzamakungu abiri gusamiranirana ku butaka bw'u Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu. Karenga Ramazan ayoboye urwego sense yavuze ko radio BBC itihanuye kandi yaragabishijwe nayo. Radio Ijwi rya Amerika yararenze amategeko mu kubandanya isamirana ku murongo w'iradiyo yugawe mbere inaha akazi umumenyeshamakuru w'Umurundi arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu Raymond Zimana.
Karenga Ramadani arongoye urwego sense mu kiganiro kumenyeshamakuru yemeje ko abagize ubwo rwego bumvirije ibivugwa mu binyamakuru bitandukanye bisamiranira mu gihugu cy'u Burundi kuva mwaka wa 2018 utanguye. Kuri uyu wa kane baciye bafata ingingo yo guhagarika radio y'Abongereza BBC hamwe n'Ijwi rya Amerika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiringo cy'amezi atandatu zidasubiye gusamiranira ku gataka k'u Burundi kuva ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatanu 2018. Karenga avuga ko BBC itihanuye kandi yarahawe gasopo.
Ku ruhande rwa BBC, sense yafashe icyo gihano kuko nabo nyene twarabandikiye ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatatu, tubagabisha ku kiganiro cyaciye kuri iyo radio kijanye n'iribwirizwa shingiro. N'umunyamakuru twarabandikiye turanamuhana tumuhanura, ariko naho twanditse iryo kete ku bijanye n'ikiganiro cyaciye kuri iyo radio itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu, aho abahinga bacu bakurikiranira hafi ivy'amaradio n'amateleviziyo n'ibinyamakuru babonye yuko icyo kiganiro cyagiye guteranya kikacanishamo Abarundi, barasubiye kugira ikindi kiganiro itariki 24 z'ukwezi kwa ndamukiza, aho umutumire muri icyo kiganiro yifatiye kugahanga inzego z'u Burundi bivuye ku mukuru w'igihugu kushika hasi.
Ku bijanye ni radio Ijwi rya Amerika ngo yarongoye urwego sense yavuze ko iyo radio yaho nyanza amategeko bikomeye, ari nacyo gituma ifatiwe ibihano icanagabishijwe. Ayo nayo ni nko kuvugira ku murongo w'iradiyo yugawe n'ubwo rwego guhakaza umumenyeshamakuru arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi hamwe no gutangaza amakuru ahengamye.
Ijwi rya Amerika bobo bagiye kure mugiye ku kuri internet mukafyonda kuri site y'i radio muri za radio zogawe uce wumva ibiganiro vya Voix d'Amérique nuno munsi kirese babikuye mukanya izo radio zarafuswe mu mategeko twisunza amategeko kuva ukwezi kw'icenda umwaka uheze ariko bakabandanya bakoresha wowe ufyonze uzi yuko ugiye kumviriza radio Burundi ukaca wumviriza ijwi rya Amerika ubwa kabiri ntibagejeje ngaho gusa bace babandanya ejo bundi baranahaye akazi umunyamakuru w'Burundi arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi kubijanye n'ingorane zashise ngaho kandi akaba baranamurungikiye umutayimu za makungu umuntu arondegwa na lahe boca bamuhakazi ivyo barabikoze uwo muntu tuvuze uwaho turiko turavugana akora mu rurimi rw'Igiswahili muri Voix d'Amérique hanyuma si ivyo gusa mu biganiro vyacishijwe kuri yo radio itariki 5/4/2026 z'ukwezi kwa ndamukiza aho amakuru yose yagiye aracha kuri yo radio twabonye ko ahengamiye kandi atakurikiza amategeko y'umwuga nk'akarorero nk'ivyo biganiro vya vyitariki 5/4 bashase kushira mu ngorane imigenderanire iri hagati Burundi n'ishiramwe mu zamakunguroni
ikindi kinyamakuru cafatiwe ibihano ni kinyamakuru Le Nouveau hahagaritswe igisata cyo kumenyekanisha mu kiringo cy'amezi 3 eka ni radio ya Faransa RFI iradio isanganiro hamwe na radio CCB FM please vyagabishijwe n'ugo gwego abajijwe nimba izo ngingo ugo gwego gwafashe atari zerekana ko mu gwego cy'u Burundi atabwigenge bwo kumenyesha makuru buhari mu gihe Burundi buri no mu bihe bidasanzwe by'amatora urongoye SNS yishuye ko ugo gwego wisunga amategeko atakindi ruraba mu gufata ingingo
ntugira impungenge imigenderanire izokwama imeze neza hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu ariko mu gihe abaye amakosha mutama aho utegezwa kuyahana kandi ukayanisha amategeko. Nukuvuga rero nico tuma yuko ngo turi mu bihe bikomeye bigoye by'amatora tuye turaba aho tugeza naho iby'imigenderanire u Burundi gufise ubushikiranganje bw'u Burundi bw'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu twebwe twafashe ingingo nk'ugwego rw'igihugu rukurikiranira hafi imirimo y'abamenyesha makuru
Karenga yavuze ko izo ngingo za Sense atari nabanduka kuko ubona ko yarenganijwe ashobora kwitura ubutungane afise ukuri bukamurenganura izo ngingo zikaba ziyongera ko yafashwe kuwa 11 ukwezi kwa 4 n'ubwo gwego yo guhagarika igisata cy'ikinyamakuru iwacu igisata cy'abantu batangira ibyiyumviro mu nkuru zandiswe n'ico kinyamakuru izo radio zihagaritswe zikaba zisanze mu bihano radio Numbero FM yahagaritswe mu kiringo cy'amezi 6 na Sense kuva mu kwezi kwa mbere 2018 i Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
urakoze rama kuri iyo nkuru muri icyo gihe ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters Sans Frontières ryiyamirije ingingo y'ugwego rw'igihugu rujejwe kugenzura umwuga wo gutangaza amakuru mu Burundi Sense iyo guhagarika ibiganiro by'amaradio BBC n'ijwi rya Amerika mu Burundi mu kiringo cy'amezi 6 yafashwe na leta y'u Burundi uno munsi wa 5 ishyirahamwe Reporters Sans Frontières ivuga ko iyo ngingo igenewe kubuza itangazamakuru mu kiringo gukurikiranira mu kiringo cyo gukurikirana imyemamazo yerekeye referendum ku ihinyanyurwa y'ubwirizwa nshingiro ry'u Burundi kwego rw'igihugu rujejwe kugenzura umwuga wo gutangazamakuru mu Burundi Sense kwagiriza amaradio BBC n'ijwi rya Amerika ko yarenze ku mategeko agenga umwuga wo gutangazamakuru kwego Sense kwamenyesheje ko ibiganiro vya amaradio abiri bizozirizwa mu Burundi mu kiringo cy'amezi 6 kuva ku itariki 7 z'ukwezi kwa 5 ishyirahamwe Reporters Sans Frontières ritangaza ko kuziririza amaradio mpuzamakungu abiri akomeye cyane iminsi mikeyi imbere ya referendum ku ihinyanyurwa y'ibwirizwa nshingiro vyerekana ku buryo bugaragara ko abategetsi b'u Burundi bashaka kubuza ko haba impari ku vyerekeye iryo bwirizwa nshingiro kandi ko bityoza uburenganzira bwo kuronka amakuru iryo shyirahamwe ryibutsa ko atangingo ifatiye kuri demokrasi n'imwe ishobora gufatwa mu gihe itangazamakuru riziririjwe kurangura umwuga waryo
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu ntara Kirundo, umugambwe Paripe agakiza uhamagarira Abarundi kwemeza ibwirizwa nshingiro ryahinyanyuwe mu gutora ego. Mu kiganiro yahabamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu, Octavie Mukerereza arongoye uwo mugambwe mu ntara Kirundo avuga ko oya itigeze kandi itazokwigera itsinda mu mateka y'itora ry'ibwirizwa nshingiro ryahinyanyuwe kugira rizanire ubwigenge Abarundi. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Muri Paripe agakiza kwemeza ibyirizwa shingiro ryahinyanyuwe mu gutora ego niyo nzira yonyene ishikana kuri demokarasi. Octavie Mukerereza arongoye Paripe agakiza mu ntara ya Kirundo.
Hari naco gituma tugomba gushikiriza abanyagihugu bose turongoye muri uwo mugambwe Paripe agakiza bose bo mu ntara ya Kirundo, tugomba kubahimiriza tubabwira yuko kigeni kiyoto cha 17 z'ukwezi kwa gatanu bazotora ibwirizwa nshingiro bavuga batora ego. Kiana gitumye duhamagarira gutora ego nuko ibwirizwa nshingiro yari maze gutorwa rigashikwaho. Niyo nzira ya demokrasi, niyo nzira yuko umwenegihugu wese yishira akizana akitegenza.
Kubwa Paripe agakiza Mukerereza ati itekaho ryamye oya ntizigera ije imbere ya ego.
Twebwe turarishima ku mpande zose kuko tuba tutarishima, ntabwo twakwemeje ego. Tuma twahisemo kubabwira tora ego nuko tora oya, ntaho twigeze tubona yigeze itsinda, nta naho turabona yatsinze, no kuzotsinda ntizigera itsinda. Nicyo gituma twababwiye ko utora ego kubera utoye ego kuba wemeje ibwirizwa nshingiro, kandi ibwirizwa nshingiro naryo ni inzira ya demokrasi ku mwenegihugu kwishira no kwizana no kwitegembya.
Uwo mufasoni ari mu bakenyezi bake barongoye imigambwe mu ntara avuga ko umugambwe aserukira abatazirigwa barashika kwigisha abanyagihugu.
Ucisha itangazo kuri radio ni strategi imwe mu zihari, ni ukuvuga yuko twebwe umugambwe wacu twashimye kubicisha kuri radio birashikira abanyagihugu cyane, kuko uwuguruye radio wese akumviriza amakuru aca vyumva.
Kubwanyu urumva ntibabigikenewe yuko umuntu aja hariya mu misozi kubwira abanyagihugu kubakoranya ati tori bitori.
Nibaza ko ariho abanyagihugu navyumva rwose gusumba, kubera ubuye ubuhinga bwarateye imbere. Abanyagihugu benshi, abenegihugu benshi barakunze kuba bafise amaradiyo, kandi inkuru icya igwira cane, yumvikana cane. Niyo twebwe niyo strategi twabonye yodufasha kugira ngo bavyumve neza gusumba.
Ku rutonde rwashyizwe ahabona n'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni, haboneka ko imigambwe n'inani bigera ku 27 yiyandikishije kugira yiyamamarize itora ry'inyanyurwa ry'ibyirizwa shingiro. Ntiturashobora kumenya imigambwe n'inani ziriko zirakorera mu ntara ya Kirundo. Mu mugwi w'intara ujejwe gutunganya amatora mu Kirundo bamenyesha ko bamaze kubona ikirangamisi cyo kwiyamamaza c'urunani rw'abigenga amizero y'Abarundi. Uburongoye umugwi w'intara ujejwe gutunganya amatora avuga ko abiyamamaza bashobora kuba baratanze ibirangamisi vyabo mu migwi y'amakomine ijejwe gutunganya amatora. Gushika ubu umugambwe Frode Bunyakuri iragiryandadaye n'urunani amizero y'Abarundi nibo Ijwi rya Amerika rimaze kumenya ko bamaze gutunganya imiyamamazo mu ntara ya Kirundo ihagarikiwe n'indongozi zo ku rwego rw'igihugu. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD witezwe kwiyamamaza ku rwego rw'intara ya Kirundo kuri uyu wa mbere uza. Kuri uyu wa gatanu mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi, umugambwe uri ku butegetsi wiyamamarije mu ntara ya Ngozi urunani rw'abigenga amizero y'Abarundi rubandaniriza mu ntara ya Kayanza. Umugambwe Iprona nawo nyene wabandanirije imyiyamamazo muri iyo ntara ya Kayanza muri komine ya Rango. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Tugaruke ku ngingo ya leta y'u Burundi yafashe uno munsi kwa gatanu yo kugara kuva ku munsi wa mbere mu kiringo cy'amezi atandatu imirongo ya FM Ijwi rya Amerika yumvikanira ko ku butaka bw'u Burundi. Mu kiganiro Gabriel Bihumugani, umuhanuzi mu by'amategeko mu Burundi, yahaye mu kanya mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe, yatanguye avuga ko Ijwi rya Amerika ryugawe kuri FM gusa.
kugira ngira iyo radio ishobora gusamirana mu Burundi ivugira ku murongo wa FM. Uwo murongo wa FM rero urafise ingene utangwa ngaha mu gihugu. Nuwo murongo rero uhagarikwa so kuvuga ko ari ibindi bizonguruka bicakura.
Ni kuvuga rero yuko ari mirongo ya FM y'ijugi ya Amerika n'andi maradio azoba hagaritswe mu kiringo cy'amezi atandatu.
Yego.
Yego, niki ngingo mwafashe mwisunzi ki yiyumviriwe kuva ryari hamabo yega barayimenyesheje?
Twebwe dufata ingingo twisunza amategeko. Kuryo wabona kumbure iyo ngingo yafashwe kwisunza amategeko. Nta kindi gikuraho ingingo y'ugwego sense kiretse ingingo yofatwa na sentare gusa.
Nko ku ijuri Amerika hari nk'amatariki atandukanye agera atangazwa ahanini nk'ayo matariki yatanzwe amategeko ijuri Amerika yarenze ko mudomye ko urutoki ni nka yahe mugatanga nakarurero.
Hariho ibwirizwa rigenga ugwego gw'igihugu sense iryo ryararenzwe hakabwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi.
Yarenze gute?
Iryo ryararenzwe.
Gute?
Hakaba code de déontologie des journalistes b'abarundi iyo nayo nyine yararenze.
Muzamura duha akaroro kaho muvuga iryo tegeko ryarenzwe gute, hari mu nkuru yahe canke hari mu makuru yahe n'ivyavuze mu
tariki 4 itariki 5 itariki 17 itariki 2026 itariki 27 zo kwa kane uyu mwaka niho haciye rero ko inkuru ziteye kubi n'ingingo ya 17 ibwirizwa rigenga umwuga kumenyesha amakuru mu Burundi.
Iyo ngingo ivuga iki? Hamizo nkuru zavuga iki?
Urumva ibyo byose nk'aya mantu ze yose zishobora kubidondagura mwebwe izo ntuze murazifise mukeneye murashobora kuzishira ko mukumviriza ibyo mwagize mugabo iryo bwirizwa
mushinga ntahe Gabriela ijuri Amerika.
Iyo ngingo
ijuri Amerika rifise amakuru atandukanye, hari hayaba mu gitondo, hari hayaba ku mugoroba, hari hayaba kumuhingamo. Muri aho hose iyo ngingo ya 17 aho muri ko muravuga ati yararenzwe kwa karimbi hari he?
Ingingo ya 17 ivuga yuko mu gushikiriza amakuru tereza gushikiriza amakuru yatohojwe neza kandi adahengamye.
Muravuze muti iyo ngingo ya 17 iratomura ko amakuru aca ku radio ategezwa kuba yatohojwe neza. Ayo makuru yari yatohojwe?
Yaba yari yatohojwe akacashikirizwa hisunzwe iyo ngingo, urumva nta kosa ryari kuba rihari.
Nkaho
nakarora hajya mwabajije muti mbega none mwaba mwarenze ingingo yihe, mwaba mwaba byagenze gute? Ugiye kandi ukaraba muri code d'éthique et de déontologie y'abajournaliste b'i Burundi mu ngingo ya kabiri n'iya gatatu, bavuga yuko umunyamakuru kizira ko ashikiriza inkuru ihengamye ishobora gutuma haba ugwikekano cyangwa naho gusamirana hakurikijwe ubwoko, intara, amadini n'ibindi. Mu ngingo ya gatatu kandi umumenyesha makuru ntarekuriwe gushikiriza amakuru ashobora ariko kuba arimo ibintu bicyoza canke bitumirira abandi gukora icaha.
Ubundi ko umwuga utunganije hagize ububeshegwa, hagize uwumva ko bamuvugiye ibitari vyiwe kuko mwavuze ko hari amakuru yatatohojwe, hariho kungene bicamwo umuntu akegera iyo radio akavuga ati ahamara ndenge ya karimbi sivyo navuze, reka nisigure canke ibinyoma sivyo umuco n'uyo. Kuraho muvuga ko amakuru yatanzwe atari yatohojwe, mwarashikiriye iyo radio murerekana ati aha beshe ukuri kwari ngaha kugira ngo ijuri Amerika nabo ribahe umwanya wo kwerekana ukuri aho kwari kure, canke hari uwituye uwabituye avuga ko yarenganijwe bamvugiye ibitari vyo.
Mu gihe hariho icaha kiriko kirakogwa ukabibona canke ikosa ariko rirakogwa, nturinda kurindira ngo uce muri bwa buryo canke ivyo riko radondagura tufate nko mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru. Oya, utegereza guhagarika iryo kosa ariko rirakogwa ubwo nyene, kuko utari hagaritse wewe mu mirimo bujejwe ntashobora kurakora. Ni ukuvuga en cas de flagrance ivyo biro bica bifata ingingo bikazoja kumenyesha assemblée plénière mu nyuma ico ingene ivyo biro vyafashe ingingo vyihuta n'igituma.
Mwe muri rya nino turindiriye ico mwiyumvira kuri iyo ngingo. Turafise wa mbere Emi ikaze ku ijuri Amerika.
Murakoze. Merereye hano mu gisagara ca Bujumbura mu komine Kanyosha. Iciyumvira canje kubantu bise inkuru yuko bagiye guhagaritsa iradiyo ya Amerika nababaye cyane gose, kuko kubantumvirije iyi radiyo anayibumva yuko ihengama. Rero icyo twasaba urwego rujeje gucungera ukungene ibinyamakuru bikora ni uko bokwisubirako, kuko nukuri twababaye nyari radio yanza makuru ashimishije atomo
murakoze cyane ubwa mbere hoho uwo muvuze muti no munyagihugu avuga ko ababazwe nuko ijwi rya Amerika rihagaritswe ibiganiro byazo kandi we yahora yumva yuko ridahengama ubwo n'uburenganzira bwiwe kandi uvuze utumunyagihugu canke umbere ukanamuvuga n'izina ibyo ni ibintu bisanzwe n'ubu hano mu Burundi bariko baratora bariko bariyamamariza kuzotora ibwirizwa shingira yabiye abavuga ko bazoritora n'abavuga ko batazoritora ni muri demokarasi nuko bigenda mugabo rero urumva kubijanye no kuraba ko ikinyamakuru cisunze amategeko canke kitayisunze si ibyo umunyagihugu ari we wese ibyo ni ibyo urwego rw'igihugu sense
ariko mumusiguriye mugerageje gusigura neza ngira ngo nubwo batabaye amategeko bo bayazi haba ivyo bamwe bamwe haba mu byo kumenyesha amakuru canke ku ruhande rw'amategeko sense ivuga ati akana karimbe mutabwirije kurenga umunyagihugu mu gihe yoronka umuco byo namufasha kuzaramenya ati iyi nkuru yarahengamye gucya hamejo yumvirije kumvatira hengamye canke ntihengamye
urumva ukeneye muce kuri ivyo bisaba yuko tumwereka amategeko yose y'umwuga
kaze ku ijuru rya Amerika habimana
murakoze cyane
ikibazo canke intererano
iki kibazo nagomba kumubaza canke intererano je novuga yuko twakubiswe n'inkuba kumba yuko iradiyo y'ijwi rya Amerika yugawe cyo kimwe n'iri ya radio BBC twatangaye cyane kuva yuko bavuze yuko ngo tsoba zarahengamye kaba rero numvise nk'ibibazo mwamubajije nanjye namye nibaza nimba ukuri iri radio nyene yarahengamye ikavuga makuru akariyo cyangwa ikavuga makuru yoba atatomokeye icyo kintu ubwo kwego senisi niba abo bantu yavugiye amakuru boba barituye ubutungane bakabandika mu binyamakuru cyangwa bikavugwa bakitura ubutungane bakavuga ati iradijwe rya Amerika yaratuvugiye amakuru atariyo imbere uko bafata ingingo yo kwiyugara Burundi yo kugara mirongo isamiranire nk'ibyo n'iwacu mu Burundi
si Burundi ni mu kiringo cy'amezi atandatu
cyangwa boba hari gasopo bari barahaye iradijwe rya Amerika yuko yoba hari hamakuru yo birikira tanga tanezereza ugo gwego sene cyangwa kubijyanye na sene na
uvunagura
yumva byukuri amakuru yo yatanga gute ko tubona bo babihutiye kugara iradi
urakoze cyane
n'icyo kibazo nari mfise yuko yo kudusobanurira aduhe abo ba atubwire igituma bo babihuse kugara atabo babonetse bavuga yuko bo baratangajwe inkuru itariyo atange na karorero
ugira umusimizi
ubona yuko kwihutira kugara bari kubanza kwihutira kubanza kuvugana n'iradijwe rya Amerika bakavugana bakavuga bati aha mwararenzo ya mategeko numva batari guhuta kugara guko nk'abanyagihugu dusanzwe twumviriza amaradiyo twumva n'amakuru avugwa hirya no hino nitwe tuca tuhahombe
urakoze
natambaza rero mwebwe abamenyesha amakuru mbega iradiyo tuzobandanya no ku rwego rwa Facebook cyangwa internet tuzobandanya dukurikirana amakuru cyangwa bahugaye byose burundu
urakoze cyane gose Gabriel murumvise utubazo Habimana agarutse ko sinzi ko mwamuha umuco ku bibazo bitandukanye abajeje
urakoze cyane mu bisanzwe jewe ngerageza kuvuga nsigura ibyo amateka avuga ariko hariho ushobora kubibwira akabyumva mu gihe wenyine ashobora kuraba ayo mategeko akayakurikirana akabona kumbure ibyo ayo mategeko avuga mugabo hari n'uwundi ashobora kuvuga ati oya jewe sinkeneye no kwigwa ndasomera amategeko mbwira wewe kubera iki wagize ibi ni nkaha yavuze ngo mbega nimba ngo tubona yuko iradiyo ijwi rya Amerika yoba yarahengamye urumva kugeza ubu ntiyemera yuko twafashe ingingo tubonye ko yahengamye oya mu gihe atavyemera rero nta handi mpava nshaka kugira ndabimubarire kuko ni urwego ruriho kwashinzwe rwahawe ubwo bubasha bwo kugira ngo rubikurikirane ahubwo yabaza ati iyo ngingo twoyironka tukayibona tukaheza natwe tukayisesanga
mukurindira kwiyonginga yironka nta nakararo kamwe uwo muhaga Gabriel kumwereka ku ijwi rya Amerika ryahengana
nukufuka jatanzi nguru zidatoho
nguru
zichani ishamu nguru zihamagari la kukori kivi
ya
wala pichumbiri
ya he muri zose mguwa herudimi
itali kivi na zitandatu nibiri nindugui hari gechi saha chumi na zibiri au hari itali kivi na zitandatu itali kivi nindugui hari gechi saha zitatu nimi notamiro ongine
zagatondo
ego aho rero bariko bavugisha ishirahamwe urongo ishirahamwe parsem amakuru rero yaciye ko yari mu Kirundi
turafise kandi na Salomon ku murongo Salomon kaze kujuga America
yakore cyane ingingo ya hashina leta y'u Burundi cyane na cyemeje bavuga ko yanezereye ubundi bwo kaje nk'abanyagihugu batakeneye kumenya amakuru yose aba mu gihugu cyangwa ariko arabera mu mitsi itandukanye y'igihugu ariko rero nk'amaradiyo akomaka kugira nka nk'ijwi rya Amerika n'ayandi yari amaradiyo ateza kuduha inkuru zitohoye inkuru cyose kandi zikagira akarashi ku rugero rumwe ukabona ko babyitayeho rwose na inkuru yose iza ari inkuru nziza kuri leta cyangwa ku banyagihugu akenshi iyo nkuru ku ijwi rya Amerika nta ugenda ubonye ariko arakabaye ibiganiro bitabaye
urakoze cyane rwose urakoze cyane rwose urakoze Salomon Gabriel murumvise Salomon ati ingingo yafatije ujya America irakuye kandi ratunganye ariko hariyo kandi na Peter we yabaje ati turiko turaja mu bihe by'amatora igihe gucu Burundi cimirije wari wo mwanya mwiza wo kugara ino radio FM zayo mu gihe abarundi bazokenera amakuru ari giriko biraba muri ayo matora kamaramaka
mu Burundi dufise iradio zirenga 20 zisamirana kandi zifise imirongo no kuvuga linye editorial itandukanye iradio z'igihugu ni zibiri gusa iy'igihugu RTNB na Radio Kiritiri izisigaye zose ni zabigenga no kuvuga zishikiriza amakuru uko zishaka mugabo naho zishikiriza mvuze ntizishikiriza amakuru uko zishaka no kuvuga zishikiriza amakuru zikurikije intumbero zihaye ariko zisunza amategeko ibihe by'amatora nka ndabifata nk'umunsi wa Mungu umuntu aba yambara gahuzu keza kaja mu misa canke uwundi munsi umuntu yambara gahuzu keza kaja ku rubanza no kuvuga wambaye impuzu nziza ugiye kuri urwo rubanza uba wanka yuko bahava bagucisha mu ijisho iyo bishitse rero ugasanga ugiye uri kuraja kuri urwo rubanza uranyereye uguye hasi ico ku rubanza kuja guhindura iyo mpuzu kugira ngo ushobore kubandanya urwo rubanza cyane nawe ukayihanagura nivyo rero urwego sense rwakoze suva yuko mu gihe haje ibihe by'amatora cyangwa ibiki yuko kimesha makuru hamwe gikoze ikosa kitohanwa hisuzwa amategeko oya kirahanwa kuko niko biteza kugenda nta kundi no kuri harabo bibabaze harabandi kumbere bineze ariko abari bo bose twabwira tuti nibihangane kuko amategeko y'igihugu gategezwa kubahirizwa
murakoze cyane gusose kandi
nivyo ntako byogenda
twese kandi na Fidele ku murongo Fidele na wewe ikaze kujuga America no muri isanga
sawa murakoze cyane
nikibazo intererano kandi uvunaguye
hanyuma rero nkagira ngo mubaze SK Frema ibyo bintu kuko bitaje biberewe mbere yuko ibi bintu by'ibiri ngo biza ko bitari bimenyewe guhana amaretso n'ibinyamakuru mugabo aho byatangiriye bivugwa manda ya gatatu akaba ariko ibyo bikorikora cyane mbe bikaba hari ikintu kinini nyuma aho gushaka kugira ngo mu bikuru byose hasigara bimwe gusa bikorera leta nkuru bimwe tumva mu bihugu by'abarabu
murakoze cyane
mu bisanzwe ngaruka ko cyane ariko ndavuga n'ukuri ndatahura abantu bose ariko arabaza ibibazo bicanke biriya bakavuga bati mbega none ubukwe cyari gihe cyo kugira ngo izo ngingo zifatwe nagira ndabe nk'akarorero nko mu mwaka uheze twarafashe ingingo kuri radio CCIB FM Prise tutabanje kugabisha hari ibyo birakogwa suvuga ko tubikoze uno munsi gusa oya ibyo birakogwa biri mu mirimo yacu
nta nico biheza ngo byice bya Gabriel
umubyeyi abafise intumbero zibiri ku mwana kumurera amwereka iciza no kumukosora mu gihe abonye ko akoze ikosa none hari umubyeyi yorera yereka umwana iciza gusa umwana agakora ikosa ntamubwira ati mwana nje aha wakosheje wumva yo bari umubyeyi kwe nico gituma rero natwe muri ubu rwego rw'igihugu sense turakebura tugahanura mu gihe tuba tubona tuti byagenze gutya
Murakoze rero amakuru n'ibiganiro twa tubafitiye kuri sahani ubigarukiye dushimye engineer adufashije muhinga bw'ivyuma kare hamwe na Innocent Kimenya adufashije kwegeranya ibiganiro twashikije kuri isaha. Mwese rero ndabifurije ibihe byiza mwandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika.